Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abantu timwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 5 y'ukwezi kw'11 mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Nuko rero mu bimenyereye ubu n'umwanya w'ikiganiro muri sanga ibiganiro bihuza abarundi bihagarikiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze yatwariye guca Tanzania byari byitezwe iyi mbere y'impera y'ukwezi kw'icumi nk'uko byari byatangajwe n'ibiro by'umuhuza ntibyabaye. Byongeye gushika ubu nta makuru aratangazwa bavuga icyatumye ibyo biganiro bitaba, nk'uko atamakuru ahari yo bavuga igihe ibyo biganiro bizosubira kubera canke niba bitazosubira kuba. Muri ndwi naho intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ku Burundi Michel Kafando yari i Bujumbura, akaba kandi yarashoboye gukwitirana muri Tanzania kubonana n'umuhuza Benjamin Mkapa. Twibutsa ko ibiganiro bihuza abarundi byari byatangujwe icese n'umuhuza mu biganiro by'abarundi yari Museveni umukuru w'igihugu cya Uganda mu mpera y'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2015 iyantebe mu gihugu cya Uganda. Mu nyuma imishikirano irabandanije ihagarikiwe n'umwunganizi Benjamin Mkapa. Ikigaragaje muri ibyo biganiro byose nuko atakintu kiboneka cigeze kivamo. Mbega ikintu cyatumye abarundi bamara kirengo kirenga umwaka atacu barapfundika n'ikihe? Mbega ikintu cyotuma abarundi bahura bagapfundika amasezerano yo guhagarika ubwicanyi hamwe no gusubira gushira urundi mu nzira iterambere n'ikihe? Abatavuga rumwe na leta boheba iki mu bintu basaba? Mbega leta yoyo yoheba iki biki mu bintu isaba? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumye abashyirantahe babiri bijunja abanyapolitiki bakomeye mu Burundi. Turi kumwe na Edouard Nduwimana, akaba ari umuhuza w'abarundi. Mwiriwe neza umushyirantahe Edouard Nduwimana.
Ndabahaye mwiriwe kandi mukigira ariko baratwumviriza bose.
Murakomeye?
Turakomeye cyane.
Igomeye. Turi kumwe kandi na Dr. Jean Minani, umukuru mugambwe Frodebu nyakuri iragijyandadaye kandi yahoze ari mukuru mu runani senarede utavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri neza Dr. Jean Minani.
Ndabaramukije mwiriwe. Ndaramukije nawe mwatwumviriza bose, bagira amahoro y'Imana bakomere.
Murakomere rero ngaho.
Turakomeye.
Yego me. Reka rero dutangure kuri wewe amashyaka nta Edouard Nduwimana. Mwarabonye n'intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu Michel Kafando. Murashaka kutucira ku mayange ibintu mwayaze ku bijanye n'uburyo bwo gutorera inshu z'ibibazo bya politiki mu Burundi?
Murakoze. N'ibyo twaramanye n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU asanzwe akurikirana ikibazo cy'u Burundi. Icyo nabanza kubanza kubabwira mwe n'umenyesha makuru ni uko mbwira ngo mwanza mugakosora gato, kuko ibiganiro abarundi barimo ntabwo ari byo kugira ngo ubwicanyi buhagarare, kuko umuntu nta bwicanyi buhari mu Burundi. Igihugu kiri mu mahoro, igihugu kiri umutekano, ariko byasigura yuko igihugu kitagira utagurane nk'uko mu bihugu byose ku isi hariho ibibazo. Ibyo bibazo rero ni ibyo byatumye habaye ibiganiro hagati y'abarundi ndetse n'amakungu akabandanya ashigikira yongera akurikirana. Mu byo twakiriye iyo ntumwa idasanzwe Michel Kafando, ibyo twavuganye rero harimo tukijyanye n'ibiganiro hagati y'abarundi nk'uko mwabivuze mu ntangamarara bisa n'ibiriko birateba. Hanyuma turamwereka turi nk'umuhuza w'abarundi dusanzwe mu byo dukora mu kazi ka minsi yose, mu byo ibyiza biturekurira n'ibyo bizashinga biturekurira, harimo cyane cyane gushyira hamwe abanyepolitiki n'ibintu bitandukanye kugira ngo dukomeze amahoro n'umwumvikano mu benegihugu. Turamwereka ingene twebwe tubibona. Hanyuma turambwira kandi ko twifuza yuko nk'uko n'umuhuza umworosha mu biganiro mu Katari yabivuze yuko yifuza ko ibiganiro byorangira vuba. Turamwereka ingene byorangira vuba. Hanyuma na bene icyo tubona ni uko abikenguruka kandi ashima intambwe igihugu kigeze ko, akavuga ati rero byiza birumvikana yuko ibiganiro byosozegwa. Hanyuma tugatandukira ibindi biringo by'igihugu byo kwitegurira ibiringo bihambaye mu gihugu. Navuga rero yuko hanyuma twavuganye ku byo bijyanye n'ibiganiro, turanavugana kandi n'ibijyanye no kunywanisha abarundi no kuvugana ukuri, kuko ibyo dukora byose mu gihe abarundi batavuganye ukuri ibi byose turimo uno munsi tuzobyavamo, kuko bigaragara yuko ahanini dukunda kuvuga ku kinyoma.
mwoba mwarashwe kuyaga cyane cyane ku kintu cyo bacatumye ivyo biganiro bari bavuze ko bishora kuba ari byanyuma mu kwezi kw'icumi bikaba bitabaye hari amakuru mwa mufise avuye kumuhuza canke iyo ntumwa idasanzwe
oya ivyo ntavyo twashoboye kuvugana gituma byariko rafata umwanya ariko turibaza yuko gituma bifata umwanya no kubera imibonano ngira ngo muhuza mukata akirimo kuko murabona yuko twebwe twakiriye turavugana arakira abandi barongozi batandukanye baravugana aravugana n'umuserukira baramuhe speciale kafando nyene numva rero amaze kwegeranya ibyumviro by'abana bariya ni ngombwa ko bagafata umwanya kugira ngo ashobore gutuma ko inama ya bose yotuma by'ukuri ibiganiro bisozerwa neza bakabifatumwe rero ngira ngo mu kwezi kw'icumi bidashoboka
hari amakuru abarundi bomenya yerekeye ivyo biganiro birashobora kuba bizoba nko mu kwezi kw'icumi na rimwe
twaba tuwese ntabyo twamenye kuko nk'uko twababwiye twihari bikozwa n'ibi byose twaba turiko turakora by'ukushyira hamwe abanyepolitike nk'umuhuza wo mu gihugu hagati nk'umuhuza w'abarundi ibyo dukora twige tugumiza ko kuko ni akazi ka minsi yose ivyo nabyo vyo umuhuza mu kampani baza ariko na wene abona yuko byaba bikwiye ko ngira ngo yotuma ko vuba abanyepolitike n'abandi begwa n'icyo kibazo cyo kuganira hanyuma agatunganya kuko amaze gato bikava mu nzira ariko by'ukuri nibaza ariko na wene abona ko ari umwitwariko kuko abo bagiye barona na bose baba abari mu Burundi n'abari hanze bagenda babwira ko vyiza ivyo biganiro vyohera hanyuma abandi bakitegurira ibindi biringo kuko by'ukuri ibi bikorwa umuhuza arimwo ni ibikorwa vyatangiye kuva kera murazi yuko imbere y'amatora twari mu biganiro kuva mu 2015 mu kwezi ngira ngo kwa kane hatangura bitwa ba Fred Ginite mu nyuma Fred Ginite baramiyamiriza harazi bitwa batiri baramiyamiriza ari nawe hahava haza Benjamin Mkapa yaje mu nyuma yaho abo bahuza abandi babiri baraniriwe ariko rero bose icyo twavuga gikuru ni uko mu biganiro byose byariwe biba ari uko twaganira kugira ngo tujye mu matora mu 2015 nta na rimwe birinze baganira bavuga bati tugende mu matora urebe amatora yarangiye mu 2015 icyo nitumye nibaza yuko n'igituma binateba ni uko ubu abantu batabona ati mbega bari kubaraganira ku biki kuko ubu nibaza ko tuba tubaganira ngo tujye mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira ngo tuyagendemo abarundi batekanye kuko no mu byo somye abakuru b'igihugu bari bashinze umuserebe bambwira bati genda ufashe mu biganiro by'abarundi kugira ngo bagende mu matora n'amatora niyarangira hajeho n'inzego abarundi bose bashobora kuyumvana mu byutsa yuko ngira ngo nimba mutaba batajya bihunsi numvise ko turi kumwe na n'imani ngira ngo ku murongo yuke neza yuko itariki ngira ngo 19 z'ukwezi kw'indwi turi mu biganiro hari umuhuza yatumwe na Museveni n'umuyobozi wa Kiyonga icyo gihe twari mu nama cyuko turatera tuje imbere niho twabona urwandiko ruvuga yuko abo bantu n'ane n'abandi bari kumwe bari kugira ikintu cyitwa Sinarebe muri Ethiopia cyo turavuga tuti mbega nako turi ngabwo biganiro tuvuga amatora mu 2015 abandi bagira bagende muri Ethiopia kugira yindi migambi mwumva by'ukuri cyuko turaganira ku bibazo bimwe cyangwa hari abantu bavuga amatora n'andi batayashaka no munsi rero n'ubu nabaye ko ikibazo kiringa kuko hari abantu bavuga ati tuganire kugira ngo tugabure ibibanza twibagire ingingo z'abenegihugu ivyo rivyo bizango bikunde nibaza yuko by'ukuri ari aho nako navuga nti ko turubakira ku kinyoma abarundi barakunda kugendera ku bintu bitavuze kutavuga ukuri twashaka rero nkumbure twe nk'umuhuza w'abarundi abarundi bonyine cyane cyane abanyepolitike abandi bumva yuko gushira imbere kuvuga ukuri bakumva yuko by'ukuri turiko turaja dutera imbere twumvira amatora mu 2020 atari kugarukanira ngo kubyarangiye
imbere yuko tugaruka kuri ivyo biganiro bisa n'ivyabaye ngorabahizi reka Dr Jean Minani nawe agire ico atubwiye ku rugendo rwa Kafando mu Burundi mushyana he Dr Minani murabona ko urugendo rushobora kuba rwabaye ingirakamaro
tubanze ubwa mbere na mbere twabwiye ico twiyumvira ku ivyo uwo mushingantahe Edouard Bahigiwe kuvuga ubandi na mbere ntitugeze twanze ibiganiro twebwe twasitana ataho bishika kuko twashaka kujya mu matora ateguwe neza ariko ntibadukundiye ko tujya muri ayo matora ateguwe neza aravuga ati baciye bagira ikintu cyitwa senarigira iteka none y'abantu bajya kuganira bari mu migwi 15-20 iyo yagize imana bakaja hanwe hagira umugwi umwe bari 15 washaka kuganira n'abantu 15 ukaganira n'umuntu umwe baserukirana ajyaneho byo babyiza ntibyatwa twari kuba tworoheje ibiganiro mure babaye gwitwaje ntago bashaka ibiganiro marabonye byakurikije icyaka ni nashaka kuvuga nuko muri ibiganiro byose bibijambere niba n'ijo iboneka neza ko ari ujumbura wakukagwi karongoye na Ngurunziza harimo n'uwo Eduardo Mene badashaka ibiganiro na gatoyi urashaka ibiganiro jubera ngahe ujumbura abahunze batarimo cyangwa nyapolitike benshi na senarede twebwe turi bita ibipinda ngo kuko ngo twanka iyo leta icaduka yishyizeho idakurikije amategeko ko tutoba turimo bashaka ibiganiro bikumira ibyo biganiro bikumira naho bizoshika bashaka niba bigire n'ubu babizogire n'ejo naho bizoshika icya gatatu nashaka kwishyura kuri icyo kibazo ku bwacu Perezida Kafando arimo arakora akazi yatumwe n'uwamushyizeho ni ukuvuga kugerageza guhuza guhanura kw'abarundi bose mu biganiro guhanura cyane cyane iyo leta y'ubujumbura kuri uko kwemera ikaganira n'abatavuga rumwe nayo kandi idakumiriye kandi tukagenda arusha uburenzo cyamuzanye kuko nk'uko mubibona ibiganiro byarahagaze bimaze iminsi bavuga ngo bigiye kuba nibyo bavuze ngo twagize mu kinyegero ego hari ibyo twaganiriye ariko mwaje dufite bashyitse ubujumbura uwo Edward Zanye naciye avuga ati jewe nabonanye n'abanyapolitike benshi bashaka gutaha nashaka kumubwira ko uwo babonanye atanumwe n'umwe ndabeshuje nta n'umwe n'umwe yemeye kuzotaha adatahanye n'abandi bose tugarutse mu biganiro
nk'uko byavuzwe
Gasando rero nabanda yakora ibikorwa byiwe ego yarabonanye n'ayo ujumbura yarabonanye n'umuhuza natwe ibyo twarabonanye muri senarede bw'iteka twaramubwiye icyo twiyumvira twaramubwiye ko dushaka ko twebwe n'uko ibiganiro byuba kandi bikaba nk'uko twari tubisaba bikaba hagati y'abaserukira leta y'ubujumbura ya Petero Ngurunziza n'abayirwanya ari twebwe nabo bose bafite icyo bavuga tugahurira Arusha tukavuga tukanonosora tukagira icyo dupfunditse kugira ngo Burundi bwogorore
muri iki gihe
twarindiriye inyishu ya Rose kuko yatumye ko azoduha igisubizo avuye ibujumbura avuye no kubonana n'umuhuza
Dr Jean Minani abarundi muri iki gihe basa n'abarushe n'ibiganiro bidahera nk'uko twavyumvise hariho ababunganirizi nka batatu canke eka intumwa zidasanzwe za ONU bose biyamirijwe eka haba biyamirijwe na leta y'u Burundi canke yabiyamirijwe n'abatavuga rumwe na leta ivyo biganiro bikaba bigiye kurenza imyaka ibiri ataco biravamwo murafise kizera ko abarundi ku mpande zose muzoteba mu kikubita gashi kugira ngo abarundi baruhuke mukanyaga
ubuje hayagabanye yagumwe mu niyagisha ibiganiro birashoboka igihe iyo leta iyo gihe abo nyine ba Eduardo na Petero Ngurunziza nabo bari kumwe bose bukwemera ko ubugana n'abatavuga rumwe ntibature aho bashaka kuganira kuko ibiganiro mwe n'ibyo n'amasezerano aba mwafite icyo bapfa mwafite icyo basezerana ko ntabana n'inshuti z'abandi zigirwa n'abavukana kuko ntacyo baba barimo barapfa twebwe icyatumye duhunga turakizi icyatumye haba abarundi isinzi barenga 500,000 ari hanze icyatumye abantu bapfa icyatumye abantu bahaguruka bakavuga ati turazi ibyo bimwe biraba n'abandi bari mu nyuma arimo bari kubyanga ibyo barimo barafunafuna bakora numvise ko bashaka guhindura ibyiza uwashingiro n'ibindi iyo byose n'abandi bari mu nyuma bazobyanga kandi bari muri bo nyine uko tani ko na Edward azo bari muri bo muzovyanka ije ikintu cyaniriye n'ubundi ngo bameze zokwama akabazo cyo twibaza abarundi baruhe ni ngombwa ko baruha nawe ura ko ari agowe abarundi baragowe abarundi bari mu mabi menshi nico bituma barusha basaba imana mbega ni byari zokogora bo ripfuza ko twokwicara tukaganira ingorane zigahera ariko arabizitira arabyanka nabo nyine mwumva bagoma bizitira ku butegetsi bari hariho ibirinde n'ibindi birigo ubu washaka kukuba nk'abami ngo babigira abami nka kumwe kwa bokasa niko yatanguye ariko imbera n'imbera bajemera nka bokasa
ibiganiro bizoba hagati ya leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe na leta Dr. Minani bizoba byerekeye gutunga aya matora muhingo 2020
ibyo yavuze Eduardo ngo nta matora dushaka mu byo twamye dusaba twese dushaka amatora niwe wemere baze tubiganire tuvuga n'iby'amatora amatora yo naho bavuga tufite amatora azoroye 2018 mu mwaka uza tuganire tuvugane aya matora yoba gute ndoje amatora gute udashobora gushikira abanyagihugu bazogutora ndoje amatora gute ugenda kwa umunyagihugu umunyagihugu uvuye kumuraba agasigara atotezwa agasigara atuwa upfuri na buhoro bamubaza icyo mwavuganye bamufata cyangwa bakamwica cyangwa bakamunyeruza cyangwa upfuye ugasanga bagutegerera kunyuriza umugira huca aya matora yashoboka gute twebwe turashaka amatora n'ubejo aho rukera bubahuke baze tubigane imbere y'amakungu imbere y'abashinga ntayo tubigane tuvugane neza kujya amatora yoba n'igihe yobera n'ukujyereba kuko akaba amatora umunyagihugu wese ahari atora ikiri ku mutima akaba amatora aho umunyapolitiki afite ijambo ashaka gushikiriza abanyagihugu akaribashikiriza afise umugambi akawushikiriza akaba amatora atanwa atamikwa atanwa aturubikwa amatora meza amatora atari amatora manyanga
ibiganiro rero
bashaka tuyatiga bashaka bade n'ejo tuzuyaganire ariko ntibavuge ngo harabaye amatora nta matora yabaye harabaye amanyanga harabaye ukoresha igikenye mugoye no kugikoresha barabona aho bibadegeje ibyo twari tubabwira barabona aho bibadegeje mugoye ntibagire ngo barone ibijuju barabona aho bibadegeje abarundi
ibiganiro rero Dr. Minani
birirwa banjye amafaranga rije n'ibindi ntibavuge ngo abarundi baranezerewe niyo ndivuga n'abarundi abarundi banezerewe na gatoya
ibiganiro Dr. Minani ibiganiro rero byo byerekeye amatora n'ibyo byerekeye kugabura ibiti ibiganiro byo byerekeye gutunganya amatora neza n'ibyo byerekeye kugabura ibiti nkuko amakuru atukura kutangazwa n'abantu abatari bake abivuga
ndio nayo ibiti byinshi ibiti bishaka n'ibyo ibyo ibiti byo ntabishaka
tubibutse
ariko nimuntu ndi hanze je nta biti bishaka none katawo gushigandira ndimo ndarondera ko umuprezida w'umwe ko umunyamashinga mateka ari umwe ubutwezi n'amashinga mateka ayo manyanga ko mukintu nama natowe n'ubundi mukintu jere aba natowe n'abandi mushinga mateka maze imyaka 40 n'ingahe kuva amatora atangura nta nanyu ntabaye mushinga mateka yego me amatora gute
tubiyutse nje
tubiyutse nta muntu n'umwe muri twebwe atinya amatora kuko tugiye matora tuzaje byo gushaka tuzobyumva
tubiyutse nje tumese kumiko mabandanya tubiyutse nje tumese kumiko mabandanya kumviza iradio ijwi ry'America turi kumwe na Gilbert Gilbert mwe niwe neza
kamara mahora
muri hega Gilbert
je ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
irankunda
irankunda urafite ikibazo urafite icyumviro
yego nako numviza Dr. Jaminani
yego
yego hanyuma nako numva ibintu akarashikiriza no kuri kw'Imana turamenyera abanyepolitike bo mu Burundi bo hanyuma ruko turamenyereye no kuri kubizanzwe turabazi cyane rwose ko turamenyereye ko uhereye muri Demire Senke amatora aba hano
duga kwijambo turakumva
dore ku matora ya 2010 ya 2005 aba kugeza matora ya 2010 na ya 2015 ari karaba twagiye turabona abanyepolitike batandukanye turabona imigabo n'imigambi yabo kubisanzwe bariko bavuga ngo twe ntitinya amatora kubisanzwe ugiye kuraba MRDC twagiye dutangwa kubura ati mbe umunyepolitike w'u Burundi ni iki twabonye icyo bari n'icyo bamaze kubisanzwe ntitubeshanye ikisha abarundi no kubesha uno munsi ngo twebone zitinya amatora amatora barayatsinze ahubwo bo igituma ibiganiro bitariko biravaka ni iki nibazi bavuga ko leta y'u Burundi cazi yuko iri butungwa cazi ko naho bahunze nibafundiye ikintu kimwe kugira ngo umurundi wo musaro nk'amahoro akwiye bavuga ko n'umunsi twe tubona ko twotumwe aya matora ya 2020 ahurikiyemo leta kuvuga ngo ibwirizwa shingiro ntihinduke numva ko umengo ntibikenewe ahubwo nibaje vote 2022 dukeneye amatora ahurukiyemo vote hama abanyagihugu bonyine bagire shwa yabo bavuga ati twe dutoye naba ari Petero Nkurunziza bavuga ati genge yasubire kuyitoza nimba abo babyemeza halo
ego me urakoze Gilbert irankunda reka
sozera
duga ku ijambo unyarutse
ati hama nibavuga ati nibaze rero abanyagutwe bwacu nitwe turushe tuvuga ati dushigikiye naka pana uvuga ngo abanyagihugu babashikire nabahari niba bahari nibaze mu matora biboneke bigaragare basibaye kuvuga ngo abanyagihugu benshi ngo bararushe ngo barabashigikiye oya ntabahari ahubwo nibavuga ati reka dutegure amatora hama niba badushigikiye tubatore tubatore nabo bemera ari ntayishize nta kindi twende burundu twaza ukajagari bibi birwa keza mwe n'igihugu bagafata bagavuga ngo banaka barashike kata bashigiki nibaze mu matora y'igihugu yatinya bano byo kubivuga ku maradio turabone ku rubuga kuri tele tuvuga ati tubatore tutabatore n'abo dutore dushaka kandi twese tudeside
mu kanya gatoya cyane rwose Dr Jean Minani mu gihe cyo mwishyuye Gilbert irankunda
umunyagihugu sitamuzi mugabo nashaka kumubwira yuko ndamubaze ndayaramaze guhunga sinabimwifurije mbere uribaza yuko wowe uruta abanyagihugu bose ibihumbi amajana indwi bari hanze bahunze hagati zabo bakeneye ibyo bigasambuka ntibakira abarundi abo mwabakuyemo ni ukuvuga rero mwumvira amatora bamwumvira n'abandi kuko mutwara zoza abwizwa gutwara abantu bose n'abahunze bakaba bari mu Burundi kuko mutwara dushaka n'umutwara dushakira Burundi n'umutwara zotwarira bose nta muntu rero abuze gukumirwa ntanyagukira ntanyagupfa nta wapfa wangura
reka duhere ijambo
twashaka uyabanda ndamubwira neza twebwe ntitutinya amatora na gatoyi mbeje mu matora gute mbe ntabona ibirimo biraba ntabona uvuze na gatoyi gatandukanye n'ibyo leta yubishaka n'ibyo guhugu zishaka kuba cyangwa umunyobozi akamutwara mbe ntiyumva abantu biga baratugwa mu mazi mu ruzi abo bantu se barundi mbe ntiyumva abantu biga barakubagugwa mbe ntiyumva abantu biga barapfa batazi icyo bazira abantu bapfungwa batazi icyo bazira ngo ni uko bavuze intwaro nabi mwakogenda gute kuvuga intwaro nabi kuvyo yakoze nabi gute uzi neza ko ashobora gupfungwa cyangwa ubibwiye atabyumva bashobora mupfunga n'uwo bafatanye ikintu umwandikiye ni telefoni baca bamupfunga bari bamunyuruza n'uwo banyuruza ntibashobore kumenya iyo agiye ubu mu Burundi abantu basigaye bagenda batavugana ukuri batinyana kumwe kwa kera niyo twaba twumva kera byahora bigirwa uhamwe utashobora kuvuga n'umuntu n'ubundi ngo sureti iruhande yawe ubu bose batekewe n'ubwoko ayo matora yoba
gutekugira
ngo bibereye byose biveho ni uko twemera tukaganira mbevyogenda gute n'amatora ari mu mahoro abantu baricara bakaganira batinyikimukanya
gatoro cyane rwose
aho twese twari twemeranije Arusha tukaganira cyose
twatumvika n'ukujya tuza tukaza tukatwica Dr. Jean Minani murampa inyishu ngufi ngufi niho twobandanya tukaha akanya abanywa muri radio ijwi ry'Amerika bari kwarondera umurongo ari benshi reka duhe ijambo umuhuza Edouard Nduwimana nawe nyine agicavuze ku byashikirijwe na Gilbert irankunda cyane cyane kubyerekeye gutinya no kudatinya amatora eka no guhamagarira abanyapolitiki bose kwitaba amatora bakavuga ukuri tugaku ijambo
murakoze cyane nagira bande na mbere mbanze tugiye gutera akamo abarundi bose bahumize kubota uka ntabwo n'akamo cyane cyane abanyepolitike nabone kubota uka bakaza kubaka imiganga yabo bayifishe abatese n'abakaza guterera muri politiki bashobora gutegura amatora yo mu 2022 amatora atekanye kandi ntakekeranya yuko ari amatora azogenda neza cyane nibutse minani yuko ariko avuga nabo babwiye ko bakwita amatora muri 2018 woca baza oya amatora twamaze kumvikana yuko turi mu nzira ya demokarasi azoza araba uko imyaka itanu irangiye narenge rero mu myaka 2022 n'andi matora azoba ayandi azokurikirana azoba mu mwaka 2022 kuko uko integuro imeze no munsi ni abenegihugu bayemeza ibiringo bishobora kuva ku myaka itanu bije ku myaka indwi kandi ndamubwiye yuko byukuri jewe sindi mu zohava bagira bati birashinzwe irihindwe kuko ni uburenganzira bwa bene gihugu ndatonera rero abene gihugu nibashaka ko rihinduka nagana mubwiye yuko byukuri ntanyitege mu bazomuhamza ahubwo ni muhamagarire yuko yotahuka ikindi nacyo nuko bimbaza cyane kubona umuntu umunyepolitiki nka Minani ariwe avuga imvugo mweniye kuko ndibeshe Minani wa fungi imyaka irenga 63 ariko aregeza imyaka 65 uva yuko ari umuhumure kandi yaraciye mu nzira akavuga rumwe na leta araja ku butegetsi uva yuko ari umunyepolitiki atari wejo ubundi twari twiteza yuko ahubwo yogiye mu banyepolitiki badufasha kumenya ivyabaye kumenya ukuri no kurekuranira tukamenya ndetse n'imvugo yari yarashikiriza muri 1993 aho yamahagariye abarundi guhagarara bwuma ngo bagwanire demokarasi byose byari mu baje kugira ngo abarundi bashobore cyane cyane gukomeza abanywana n'ikimba za demokarasi ariko n'umuntu umwe ari karavuga cyane cyane nibaza yuko ari hongira ngo n'ibibazo akinya kuduhava yishura imbere y'abarundi icya gatatu muvuga nuko yari karavuga ngo batavuga umwe na leta mbega none ni kuvuga abande ni kuvuga yuko basa amazina ukitwa Minani ntiwitwe naka ngo muri batavuga umwe na leta abatavuga umwe na leta bari ngaha abashyira hehe ku migambwe mu Burundi irenga 40 hariho umugambwe nyine ariko ubutegetsi akaba n'abandi mu mizero bari muri leta kandi kiko batavuga rumwe na leta akaba yitona kandi imigambi irenga 30 nayo niri mu icavuga rumwe na leta ni kuvuga ukwitwa Minani cyangwa ukwitwa naka niko kuba utavuga rumwe na leta nibaza rero yuko cyane cyane nawe utangura gatahura abo bari kumwe ngaho ngira ngo umbure ntibasangiye ibibazo ngo hari abona ko bafatira mu mugongo abandi kuko kuva hari bamwe bashatse gukendagaza ubutegetsi itariki 15 kwa gatanu murabyibuka bagaca bavuga bati turisokoye no mu biganiro itariki 19 z'ukwezi kw'indwi nk'uko navuze twari mu biganiro na Kiyonga bateguye kudeta biranka bakagisokora mu matora wo mu itariki 19 z'ukwezi kw'indwi baca baragenda ngo bagiye gushinga ikigo na REB uno munsi izo mbere nka wose mbega icyo gihe mugira ibyo mwashaka iki bashaka igihugu kitagira ubutegetsi bari bagamije iki numva yuko by'ukuri rero jewe nk'umuhuza w'abarundi kandi na ndere nk'ibyo biramba bagacyo cyose bashaka yuko botahuka batacumyagiriza bakubaka imigambi hanyuma tukajya hamwe tukaragira hamwe ibyatugoye muri izo biringo byose ndondaguye hamwe tukubaka igihugu gishya tukagira amatora mu 2020 naye handi by'ukuri biragaragara yuko n'ubu naho ariko aravuga gutyo urabona yuko by'ukuri atari amatora bakeneye twarabibonye kuko mu biganiro tumaze tugirisha ngaha twashoboye kugiranya imigambi yose iraja hamwe mbwo hari abaciye bandika amakete bavuga yuko ngo twatwumvikana ngo ku kuri kontasi y'amatora yo mu 2015 yo mu kamuzi yuko yarangijwe na semi ni kuvuga by'ukuri baragendekeranya ibintu mbega noneho ho kuvugana ibijyanye n'amatora twenda kugenda Arusha twenda kujya mu Buganda ntibotaka bivuganira nga iyo bindi bihugu za Uganda ko ari abatavuga rumwe na leta ntibari mu gihugu aha muri Kenya abatavuga rumwe na leta ntibari mu gihugu muri Gabon ntituvyumva ntibari mu bihugu abo bandi kubera iki baca baja inyuma y'igihugu nuko ngira ngo nibaza yuko cyane cyane ahubwo hari n'ibihugu nkumbure bishobora kuba byashatse kubafasha cyangwa bamwe bamwe bari hanze ariko by'ukuri twasaba yuko twebwe biratubabaza nk'abanyepolitike nk'abo bakivuga mwe nuko twifuza yuko by'ukuri numva mbere agira ati ubutungane burangurikirana niba agira ingufu bawe kuraje bataha ubutungane bakwitaye mu gahanga rega muri politike ni kumenya yuko ugiye muri politike haraba
reka ndabibutse muze murampa
mugabo ntari mafatira amaboko mugongo abandi banyepolitike bifuza gutaha kandi noneho hari abatashe batari bake nka curu babayeho neza ngaho abandi
reka ndabasabe mumpe inshuro ngufi ngufi
musiyanda wa ndoimana politike kiretse abo onya se nkumbure akandi gatima tare nibaza yuko by'ukuri bo tatwa mu bya matora tukaja hamwe
turiza
yuko by'ukuri demokarasi bigatera simba tare
muri kamura bandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Claude muri beneza
ndabahaye mwiriwe ndaramukije n'umutumire nyakubaho muhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ndaramukije n'ayo ni Minani
barakumva Claude muri hehe
Jero ni ngaha igitega.
Igitega witwa nde izina ry'ikirundi?
Claude Manirakiza.
Manirakiza murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato cyane.
Ego ngomba nagomba kubaza hanini cyane cyane uyo Yohani Minani wo muri Senarede. Kuva mu 2015 amatora abaye baciye bagenda muri Senarede. Umunyamakuru yabahaye ijambo bwa mbere yavuze ko ari barongoye umugambwe. Abanya Claude w'unyakuri tukaba tuzi ko twumvise yuko ikongere ya musubirije aracitse bwo mugambe mu gihe ubarongoye sinarebe twago batumusabe azimo muco kuri ico kibazo hama bubaze kandi ibiganiro bariko baravuga yuko batabigiyemwo bidashoboka babona yuko bazoguma bafatira ibihano Burundi kugira ngo twebwe abanyagihugu batobatse tubandanye ari twebwe tuhabwa bagiye gusabira ibihano Burundi ubutura n'umuti wo kwivuza kubera ibihano bafatiye Burundi none ubwo n'urukundo bakunda bene gihugu no geza ngaho utubazo twanjye muri Mateyo gerageza kunyishyura umuganga ruhanga
reka tumuhe ijambo Dr Jean Milani tugakwi ijambo mu kanya gatoya cyane
ego makoze nashaka nsubiye mvuge ko twize udatinya amatora na gatoyi kandi abarundi barazi ko ntigeze dutinya amatora bazi ko mu batinya amatora ntarimo n'amanda ya jamu ketsa amatora ashaka kwica abantu babanza bakuramo umuntu ashaka kwitoza banje kumwica ayo matora ntawo ya jamu ika kabiri nashaka kwishura mushinga ntaho yabivuze neza ko umugambwe sawanya fudu bunyakuri sende deftede iyo yarasubirije na urumva nyene ko iyo ari sende deftede yasubirije kandi nawe nyene ari umugambwe kaba yihaye ubuhusha n'ububasha bwo gusubiriza abakuri imigambwe badashaka urumva ko amakenga ataraho nimbe neza dushaka kuganira nibwo dushaka kuganira mbere ko tujya mu matora ko umugambwe uri mu rahiganwa udashobora ufata uwundi mugambwe wawusubirije w'ubutwara kandi atari umugambwe wawe ko imigambwe ingana imbere y'amategeko nshije tubwira kuganira ubwa mbere na mbere ko no mu gushaka amajwi imigambwe yose ingana mu gushaka amajwi ibyo tubwizwa kubigana tukabyumvikana icya gatatu yewe ntimubona neza ko ngaho mu Burundi uvuze ahushanya n'ibyo leta ingaha ishaka baca bamupfunga cyangwa bakamwica cyangwa bakamunyuruza nabyo mubona nagasesesho bamuri imboni yakore gushe zimurara ko muri bipinga ibyo nabyo mubona ibyo byose ije dushaka kuganira umutekano w'abazotaha umutekano w'abazoja mu matora umutekano w'abazotora n'abazotorwa ibyo byose tugize kubiganira kujya amatora yugenda neza niyo mpamvu dusaba ibintu by'umurengera kuri ibyo izeteye nabyo ibihano iba babyikwege kandi ababwira nari narayipfutse mwarangurike ku maradiyo yose mwarangurike ndabivuga kuva na kera nyabuna wowe wa mugabo Petero Nkurunziza ntushatse iyindi manda uri muri kwege niba kwegera abarundi ibyo navuze byose izo nibabashikira abarundi rero gutwa kumwikomo mutwe twasabye twasabye ibihano nimutumwikomo kuri Petero Nkurunziza nimutumwikomo kuri iyo leta nkiyo ariyo wafuna fulani waragira ngo washaka kuyongeza yandi mu manda ngo washaka guhindura ngo yahindure ngo ibyarusha ikiringo ngo yashe ku myaka indwi yongere asubire kwitoza iyindi myaka cumi n'ine ibyo byose muzobona ingaruka mbi bizobazanira
Dr Binane mu kanya gato
ndayegereje niho mugira ubwoba aho kubona umutama nka jewe nari miriwe nabi nkomoka nkagenda nkasiga ibyanje bagasigara barasambura aho nta gahazi babonamo
ku kibazo cya Claude Manirakiza Dr Minane ku kibazo cya
Gatoyi bazaza ababwire bumve muri abanyapolitike bose nari nina babizi bose barahunze hasigaye abantu bashasha abo bantu ba Edward nyine nashaka Manuel Edward yarahenze umukuru w'igihugu aguma muhenda yumva ngo nagiri ndamusabye ariko tuzahenda umukuru w'igihugu ndamusabye ariko kubona n'ibyo bingaruka mbi iminsi izoza ntihazobibona
Dr Minane mukanya gatoye cyane rwose mukanya gatoye Dr Minane mukanya gato nashaka mutubwire ikintu abanyapolitike bakwiye gukora muri iki gihe ku mpande zose twihweje iki kibazo cya Claude Manirakiza ikintu mukwiye gukora muri iki gihe abanyagihugu bavuga ko bagowe kwera ibintu kwera ubukene bw'imiti ibintu bitandukanye ku ruhande rwanyu batavuga rumwe na leta mwokora iki eka turabaza ico kibazo tukibaza no mu shinga ntahe Edward Ndubimana ku ruhande rwa leta duga ku ijambo mukanye gato Minani umunota umwe ikintu mwona muhindura ikintu muhindura ni iki Dr Minani ku ruhande rwanyu rwatavuga rumwe na leta wihweje ico kibazo cha Claude Manirakiza
nuko rawabwiye byose ni ibiganiro aho bavuga na banyamura bafatiye hano kesh ayo gwesha tetwe twabatumye twarabwiye ingwane zacu mugo bari bamaze no kubifata kuko bafite amasezerano bagiranye na leta uguha mukumvikana kugira ngo aguhe ikintu ukakinga ko umenya neza yuko ikirenze ko nawe cyasoko amasezerano amwagira
ikintu mwohindura kugira ngo
hagati y'ishyirahamwe ry'uburaya na leta y'u Burundi nuko bakurikiza demokrasi nuko bakoresha amafaranga babaha neza nuko bubahiriza hagati y'akazi na muntu ibyo byose barabagasanga ntibyubahirijwe bakabatuma ko bakaganira bakababwira ati ntibyubahirijwe ubwo twabivuganye
Dr. Minani muri ko muvuga ibyo leta yokora
bemera bagasubira gukurikiza ibyo bumvikanye nk'uko babikurikije
mwe muri ko muvuga ibyo leta yokora nakubajije ibyo mwebwe mwokora ku ruhande rwanyu ariko reka ko mutacishwe reka maze reka icyo kibazo ndakibaze
Edwa leta rero nireke kuzirica abantu nireke nire kunyanyasa abanyagihugu nire gupfungira abantu busa nireke iyo mijirimba ye
nturi kurishura ikibazo nabajije reka
subiri iwawe dusubire ku mirimo ibyo kumarigara kwibazira kwita abantu
nari nabajije ifite kubyo mukora mwebwe ariko reka
tubaze wese ahari akore neza akore nk'uko ashaka azikunda abanyagihugu
reka tubaze
bishoboka ibyo tuticaye hamwe isuko twese twokora takiye nuko igihazo biganiye ibitariko cyose yarusha tuzobariyo turi kugira ngo tuganire twumvikane ikibazo kive mu
mbuga mushikana Edward
twagwa kugira amahoro yeza mu Burundi
mushikana Edward Nduwimana ikibazo umushikana ntahe Claude Manirakiza abaje n'ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe urabona ko abanyagihugu kuronka imiti bibagoye si imiti gusa n'ubukene bwarabinjiranye ikintu leta y'u Burundi yohindura kugira ngo ibintu bije mu buryo n'iki
mbakoze ugandone gira nshimire Dr. Minani kubyo ashikirije bimwe bimwe aravuze cyane cyane ibijyanye n'ibyo babona byo bandanye biganirwa yavuze ibijyanye n'ingene twoganira kuri amatora azagende neza aravuga ati twoganira ku bijyanye n'umutekano wa politiki mutaruka tukaganira n'ibindi byo nukuri jyewe navuga yuko ko umuhuda w'abarundi ndabikengurutse ko numvise yuko ari agenda y'ibiganiro itomoye cyane kandi nubwo yuko ndetse n'ukunaniza yoba itananiza aho ni bagoye yuko by'ukuri icyo nicyo kwenguruka ikigira kabiri na cumi nako bamenyesha makuru nagira mbere nk'ubabwira yuko ibi kuvuga ngo abarundi bararushe nta barundi barushe abarundi bari ku kivi abarundi bari mu mahoro abarundi mu bukene bwabo barabayeho kandi bari mu mvikano mwinshi aho ndiho ntiturushe turi ku kivi turiko turakora ibikorwa by'iterambere turiko turakora ibikorwa byo gutsimbataza amahoro nta barundi rero barushe naho bashobora kuba mu bukene nk'uko no mu bindi bihugu usanga ibicanko biriya hari ubukene ku isi no munsi ku isi hari ubukene kiriho kijyanye n'icyo kokorwa nagira bwa mbere na mbere nibutse abarundi bariko baratwumvira ndetse n'abanyamahanga yuko atanahamwe ku isi imfashanyo yigeze iteza imbere ibihugu muraduha karere mu tugiye muti ni kino gihugu kanaka ko imfashanyo ya European Union yarateye imbere nta nahamwe ni imfashanyo yo bahora baduha ntabwo byari ideni kuvuga yuko ahubwo badutabaye kubona ngira ngo banagihagarise kuko hari naho kuranga igitsura gutera kwambara no mu Burundi biragerageza kwimunganya mu bukene bwabo amavuga ngo imiti irahura cyose niba ariko hari mu Burundi ari kayimana ngo nukwera buze umuti wo kumuvura imiti mu bicaro irahari irakwiye abana bandanya bavuzwa ku bunabyi bakibaruka nk'uko imigambi umugambi wa leta ubitegekanya bavuga rero yuko by'ukuri simbona yuko hari icyo twaza ngo tubyatwambane dutakambe kugira ngo ibyo bihano bituveko twavuga yuko ibihano babifashe ku gushaka kwabo baraturenganije barahotoye abarundi ubwo rero nibaza yuko by'ukuri kuri icyo ntabwo tutakubafuka na Biden bari badufitiye n'amafaranga yabo ubwo ejo nibashaka kugurura bagasaba bakayatanga bagatanga ariko naho batuyatanga umenye yuko ubundi biko bitunganya kugira ngo bushobore gutunganya ibyabo tutarinze kurindira
ibyanyu
kuko nayo bivuze bigaragara ariko atanganya ziga ziteza imbere igihugu niba rimwe rero turi mu mahoro turi mu mutekano cyane dukomeze ubumwe nitwagira ubumwe gisigaye tuzi yuko iterambere ryari kiboneka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Frederic Mwiyoneza
Mwirawanaza
Muri hega Frederic
Uwo tuvugana ndi Ngozi
Ngozi izina ry'ikirundi ninde
Hello.
Witwa nde izina gikirundi?
Ni mego Frederica.
Ego meduka ku jambo kibazo cyumvira mu kanya gato.
Ego ikibazo nagomba kubara no kunganira uwo niba ari Dr. Shaminani nagomba kuba na bababwira ko naho bamwe bakomeza kwibaza ngo ngo baratinya amatora ntabwo batinya amatora na gato ahubwo bategwa ubwoba bwo kuba bakwinjira muri aya matora kandi turabona abanyepolitiki bamwe ko bafite ishaka ryo kuba boja mu gihugu cyacu kugira ngo nabo batuzanire iterambere ariko ntibigera babona n'urubuga bw'ukuntu bashobora kuba bashikira abanyagihugu kugira ngo batubwire ibitekerezo byabo aho bavugira usanga hati yisanzuye ku buryo ntibashobora kuba bogenda gushikiriza imigabo n'imigambi n'abantu bashobora kuba boshikiriza imigabo n'imigambi yo kuba botubwira nk'ibyo bazadukorera kugira ngo twumve nabo yuko baba ari abantu bafise intego nziza bageze ngo barashe kuba bogira icyo bavuze turabona yuko bashobora kuba bobangamirwa ikindi nacyo nashobora kuba nojaho ni cyo guhindura ibwirizwa shingiro mbega iryo bwirizwa shingiro ko bavuga ngo bagomba kurindura kugira ngo basoshire ku myaka indwi bishoboka gute mbega abo bashinga amateka no bacyanguza amateka abo barize kuri ya neguro twebwe abanyagi gutwa batwara batumye cyangwa baratubajije kugira ngo bumve natwe icyo bivuga ko twari kuba boshiraho ukuntu bashobora kuba bogira nk'amatora kamwe nk'abanyagihugu twebwe nyine dushobora kuba twakwiyemereza yego cyangwa oya tukamenya aho tugomba kuba icyo tugomba kuba twakurikira kuko badutoreye kandi tutabatumye duca twumva yukumenga na kagwi k'abantu kaba kateguye iyo ntego ntidushobora kwemera yuko hari abantu bonyine baba babyishakiye duca twumva yukumenga ni yindi ntego baba barateguye ubwo bari bakwiye kureba ukuntu twebwe nyine batubaza turi abanyagihugu tukemeza ati yego cyangwa oya kandi bikaba ngombwa yuko niyo ntego bayitegura ariko n'abandi banyepolitike baba baragiye mu bindi bihugu bagahunga igihugu cyabo bisaba kubanza bakabagarura bakabyigira hamwe ku buryo bashyigiye hamwe byoroshirizaho kugira ngo bizotere intambwe.
Frederic, urakoze. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo tuzotorera uwundi munsi. Ikibazo cy'ibwirizwa shingiro ririko rirahindurwa ni ikibazo tuzokwiga mu nyuma, ariko umunsi twari ko tuvuga ku biganiro atacu biravamo haize igihe kirekire. Mu kanya rero barakwishura abashinga ntayo cyane cyane kubyerekeye ikibazo mushikirije cy'umutekano muke w'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta. Ariko imbere yaho reka mbanze mpijambo Nahimana. Nahimana, mwiriwe neza?
Ndabumva cyane.
Muri hega Nahimana?
Indahantu bita Imuranza.
Imuranza, witwa nde? Izina ry'ubukristo?
Nahimana Pierre Claver.
Pierre Claver, aho urafite ikibazo cy'umviro duga ku ijambo?
Ni cyimbe bwa mbere nago mashimire umushinga ntahe muganga Yohani Minani ku bintu ariko arashikiriza je numva byose je numva ari byo hama yuko byerekeye ibiganiro nk'uko yabivuze nako ibiganiro byoba kandi bikaba vuba hama bigahuza afitaniye ingorane ni ukuvuga yuko hariho leta n'abayishigikiye hama hakabaho na opozisiyo iri mu na nisi na rede hamwe n'abandi hariho n'abavuga ko barafashe ibigwanisho hama bikaba kugira ngo umwumvikano w'abarundi ugaruke hama umushinga ntahe muza abarundi kubyo ariko arashikiriza turazi neza ko ashigikiye kandi ava mu muganga uri ku butegetsi mugabo twamusaba ko yohanura leta arimwo n'umukuru w'igihugu ndazi ko amwegereye cyane yuko bokwemera bagashyira imbere ineza y'abarundi kugira ngo abarundi baronke amahoro hama
sozera
intuze icyiyumviro cya nyuma cyari cyerekewe nyakubahwa umunyeshamakuru kuko biramaze kugaragara yuko mengo abantu batavuga rumwe na leta urabakarira cyane kandi ijambo uri baka ni ngombwa ko numvise ko umushinga ntahe Minani ko ubwo mugomba n'umuhaye ijambo kane y'umwaka tugusaba ko umenyesha amakuru usumba kumunye politike murakoze
Nahimana nibaza ko ivyo vuze utabigifitiye uburenganzira kuko ubwa mbere na mbere ntiwaravye umwanya yavuze ushobora kuba raba neza ushobora gusanga yavuze umwanya muremere kurusha uwundi ivyo bintu rero
yaje nibaza oya nyako bamenyesha makuru
bonde turiko turahanya kuri radio rero
oya ico nifuza cyane cyane nuko icyimbiro cy'umuntu cohera kuko uwundi arashobora no kuvuga umwanya muto utangana n'uwo mbwa icyumviro cy'umuntu bigahera kuko
uri kwa koresha ikiganiro ari wamenye umwanya abantu bavuga wewe uri umunyagihugu wewe ntumumenyesha makuru ntushobora kumenya umwanya umuntu ateza kuvuga reka duhe ijambo umushyira ntahe Edouard Nduwimana avuga cyane cyane ku byashikirijwe na Claude avuga ko abanyapolitiki bagiye kwiyamamaza ruguru batafise umutekano wabo tuga ku ijambo
murakoze ngira ngo sinza kubirangira ko cyane ariko nibaza yuko gushika uno munsi nk'umuhuza w'abarundi mu byo turonka badushikira bya tubafashe guhanura leta nk'uko arabivuga kandi batubwiye ko abanyapolitiki bagenda kwiyamamaza ngo kugisha amanama ngo bagure umutekano two muri menshi rero nabo bari hanze nabo ni abifuza gutaha bakaza kubakirira nuko nabivuze ubwo uko umutekano wabo uzaba wubahirijwe kira none nk'uko yavuze na minani mu bimwe bimwe mu byavugwa mu biganiro huza mu cyo kijyanye n'umutekano w'abanyapolitike imbere mu gihe cy'amatora nyuma y'amatora abonaga yuko icyo ari icyumviro cyiza ariko ku bindi nibaza yuko by'ukuri mu Burundi hari hano aho hari umutekano kandi niyo wese agiye kubikora byo biciye mu mategeko nta ngwane yogira ikibi ni uko hari bamwe bashaka kubikora batisunze amategeko ikindi yacu yavuze n'ikijyanye n'ubudashingiro yavuga ati n'abenegihugu boheza bagahabwa ijambo bakumvirizwa ndashimiye ko mvuze ko mvuze kigaruka kwe ariko nagenda mu remezo ndamubwira ko by'ukuri gushika uno munsi integuro yaciye muri leta nta handi biraja ubwo twizeye yuko by'ukuri bizoca muri referendumu n'abenegihugu bakashikirizwa iyo integuro baraga icyo bayishikirije ko batayemeje ntiduheze ngo ije mu ngiro aho yoreba nibaza yuko mu mutekano ari uko no byatwege dusaba turasaba yuko by'ukuri bigaca muri referendumu kubisigaye nibaza yuko by'ukuri nta bindi
Ego pendeka tumeni jambo Dr. Jean Minana gilicha vuzi kufidashikijwa na Claude na Nahimana mkani gato Dr. Minana
na shaka shimu ya wanya jihuku pasise ugao wa shisu ushinda nae kufuka bagi shumu ya kufuki shukuri kana ugo wa bugenishi wategwa wakimu ya ki inge tulibuge nituliga mjambo dutsuru gabo mkuri irane zerejeko wa kihari aliko wavuza ki awanyaji huku wa meleweza manyaji huku wa warundi kazi maamuzi jishe eduwazi vio wavuza kwa meleweza nese muwazanya ho muri sinza kumenya muwazanya neza awameleweza uvu awarundi na warundi kazi awameleweza awarimo barishima ko batwawe neza kandi bamere neza ni bangahe iyo bavuga tukene urateteye umurundi n'abarundi abarundi n'uburundi havuye n'undi w'imana nabo bari kumwe abo bari Bujumbura abo nyine bagenda mu mavatiri meza niyo bavuyemo nako yavuze ngo arize badufasha n'iki nazumvise ko n'agahemano akabonaga no gucinda ku muvimba abantu iyo mvugo yakwiye kuyireka kuko n'imana imwumva yohavimushira munsi yacu areka ibyo mvugo mwene inzu kuko ntacu zimara z'agahemano n'agakindako n'akamaro turazi icyo dukora turazi icyo duhungishije turazi icyo dushaka turazi n'aho dushaka gushika si bwo bwa mbere jewe mbunga si bwo bwa mbere ndwanya intwaro mbi mbona ko ari mbi si nabwo bwa mbere tuzihindura tukazitsinda zigahinduka n'ubundi amubwiye ndabwiye abarundi abarundikazi bitere bitebuke ibyo turimo bizoshika tuzoganira nta yindi nzira kandi bizohinduka bashaka bahindura ibyo bashaka uno munsi neza na hirya hejuru ariko impera n'impera tuzokwicara hamwe niyo abagira ntazoba nk'ihari abazoba bakiha bazokwicara hamwe kandi ibintu bizohinduka kuko nk'imyaka nari mfite nyumviriza wansaba ijambo umushinga umunyagi uga sabi jamu mureche ya putukuri ya viva zangu mizani nani nani ndo muda faza jewe nase nase kontuzo siga ilagi vivi kani tu mbona tura wa shinda na haa nifu mtu muna jie hanzi hindi 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 wa aniche si hindi ya gufatwa mbega hindi ya gufatwa na jiziti chesu hindi wano kuitwa kumurundi inyaka maze nyinshi no kuri no ndabona
je fise abandi banywani minani sozera ngoga
babaye mu Burundi ngo barivuge bavuga kuri akatribeshi tribeshi twafutuye nzira kandi tuzobisigira nabandi n'ugwaruka nabo nagiye ngo barabyumva nyo barabyumva bazosigara ruburana imbera n'impera ni kwicaha
mu ndabona dufise abandi banywanye Dr. Binani sozera
bona bagwa uvuze kireti kora nayo mu batwa mwica no mu Uganda baragwana mu namashinga mateka ntawe bacye bafata wabe kumwica iyo hamu Burundi bari gutwarica bose bagujana mu ipri nane uwumvise bafashe bakakora muri Tanzania ntibace babica barabafunze no kubafunga
tubibutse inshuti mwese kuri ko mwabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika
baragupfunga naye duwaro de neve uvuga nari yo ntwaro ejo bavuga ati
Dr. Milani
uhindura kwizi washingira kuko byose batari kwako munsi umwe bakara bagupfunze nuko meme ndi bigeze ubanda w'Imana
muze murafata amasaha yanyu murabe ndabona ko umengo mufashe jambo ntimurire kura mukanya gatoyi kandi dufise nabandi banywanyu bi radio ijwi rya Amerika reka duhi jambo Sophonie muri beneza Muhe Sophonie.
Nilimona rawanza.
Ubanza witwa nde ikirundi.
Nenda ko itugiye nitwa nyenda kuri Sophonie.
Mwafite kibazo mwafite cyumviro?
Ikibazo cyanjye nagera ni barize abatumire.
Yego, tugakuri jambo nyarutsa.
Ati mbe mwe ati mwa mukunda barundi, nyamba mukunda barundi. Aho mbagije nka dogiteri ya Minani. Ati ibyo biganiro muri ko muvuga yuko byo tunganwa muzwa museruka nk'abaserukira imigambwe yahunze cyangwa muzwa museruka nk'abaserukira n'abashatse gukubita kuri deta icya kabiri nka kibazo Edward Nduwimana aravuga ko ari umuhuza kandi n'abandi barabivuga ati none we kuri umuhuza ko hariho bamwe bahora bakwitura ntibatunganirizwe ubu n'umuhuza aserukira barundi cyangwa buri umuhuza aserukira umugambwe uri ku butegetsi bwonyine
murakoze Sophonie ngenda kuri yo reka duhe ijambo Armel mwiriwe neza Armel
mundamo wi ni Armel mvugana
muratwumva
yego je ndabumva ne tujya nakwijana
witwa nde izina gikirundi
Armel ndikumana
ikibazo cyumvira mukanya gato mwanyorogi
ego munda mukiriza batumira bwa mbere
barakumva
nagira nkebure muganga ja Minani kubyumviro bafise umugendo igahitse abantu bamye batari mu ntwaro zishigikiye ubutegetsi ingeso biharaje mu iki gihugu cyo kwanka amatora iyo ngeso vrema ubwo se urukundo bavuga ko bakunda barundi ja Minani arabizi 93 igihe abaye kudeta ya perezida uko nta barundi twangajwe turapfa nabi bagaca basigikira abantu baza bakubita kudeta beretse barundi yuko bashaka ko dusubiza hahandi badusubize muri ya ngendo yo kwicwa n'inzego zicwa aho dokingiye abanyagihugu zicaba nizo zobirutseko nyuma ibyo nyene nuko avuga akongera akivuguruza akavuga ati jewe sintinya kwicwa sintinya gufungwa mugabo ngo narahunze none yahunze iki mu Burundi amahoro ari abutuye kandi leta ntisiba kuvuga ati nimutahuke tuganire n'ibyo biganiro biboneka yuko mega nabo nyene ntabyo bashaka
musozere Armela
ego nariko ndavuga ati n'ibyo biganiro barabivuga mugabo menga ntabyo bashaka bo bihaye umugambi wo gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu mugabo nagire ndamukebure yuko nk'abanyagihugu ibyo bintu ntituzobyemera kandi ntituzobyemerera
ndeka tubahe ijambo ndabona kanya kagiye Dr. Jean Minani byashikirijwe na Sophonie ubwa mbere na mbere na Almeda Ndikumana tugakwije mu kanya gato
ni shuru wa mbere
umuntu umwe n'igice
nukuri nuko
uraharura kwisaha
cyakiganiro dushakiganiro bihuje n'abantu bose abantu bose kira muntu wese afise icyo ijambo ashobora gushikiriza uwari we wese mu mujyi wari we wese yuko yoza tukawushikiriza akagushikiriza muribuka igihe twari mu migano by'Arusha kera bavuga ati sende desidede ishobora kuza kuko n'umuhari w'abicanyi n'umuhari bagira ngo ni mouvement genocidaire mugabo hanyuma twarabonye ko atakunda utaganire nabo uko bawita kose bitazokunda none ndio ariko ubutegetsi nicyo gituma mvuga ati abantu bose basize icyo bavuga baba nawe bavuga bagize kudeta nabo bantu nabo bavuga bafashe ibigwanisho bose baguzwa abo nyine baguzwa kuza kugira ngo baganire bavuga gituma barifashe barahiye nuko batazobisubira dushireho twumvikane ukuryo twetunga igihugu ibyo bintu bizosubire nayo armeri yavuze sinomwishura kuko ndumva ko yatumwe umva yavuze imbonera kure nabandanye gutyo niba yemeza ubutegetsi nashaka kuvuga niba afurika zoza nirumvire ko imbonera kure yatanguye kuzijako yumvise ko n'ababa bakorera leta batangu bahora bayifasha bayikubwira nk'umukuru w'inama w'umupanuzi wa jambo ungaho muri mutimbuzi barayi bafashe yavugira hejuru nk'uko avuze Armel uko niko yavuga ariko nabo namufashe
ndabona
w'umucarama w'imbonera ku mukuru w'imbonera kure mucarama ngo bamufashe nabo bibazo bafata
mukanya ndaguha ijambo musozere naguhaye umunota umwe n'igice umaze kuvuga iminota ibiri Dr. Minani hasigaye iminota itatu ndakeneye ko musozera sivyo reka mpijambo Dr. mpijambo muhuza Edouard Nduwimana nawe nyene agica avuze ko byashikirijwe na Armel Ndikumana na Sophone duga kwijambo umunota umwe n'igice
murakoze ngira yasinda na ushikana ariko nagira shimire abo bashikirije ibyumviro ariko kandi nibuka Dr. Jean Nani yuko kuko magereranya ibyo bakoze Arusha n'ibyo muri kino kiringo nibaza yuko ntibisa nibaza yuko muri politiki abantu barakwiye gutera intambwe akaza mu cyana gatatu akabona ibyabaye hanyuma akaza gushika amasaga neza akabona ibyabaye no gushika uno munsi ibintu byagiye bihinduka kira noneho uno munsi Burundi turi muri Afurika y'ubuseruko kugira mu myaka itatu batumaze kugira federation politique zimwe turi igihugu kimwe sinibaza yuko iyo ngendo bariko baragira uno munsi bashobora kubaza ko nkuko bagize mu cyana gatatu nkuko byabaye mu 2000 akaba amasezerano y'Arusha ko bizokora bigenda mu nuko arakwiye kwicara nawe agasubira kirungurira hanyuma akaraba abo bari kumwe ngaho akatubwira ati mbega aba bantu mbega burya by'ukuri baserukira iki kuko najyana kubwira ko abamenyeshamakuru n'abarundi batwumva n'andi bose batwumva yuko by'ukuri abo onya bavuga ngo bari muri sinareri nta kintu na kimwe muri politiki igenda biva nka byamara nk'umuhuza w'abarundi bitwa ngo baraserukira keretse umuntu umwe wenyine yoba yitwa yuko arangura umugambi nawe
ndabaha amasegonda
n'abantu ku gatwe kabo ntibashaka rero gusamaza abarundi n'amakungu bariko barahiga ibiganiro ngo baze mu matora kuko
amasegonda 33 Edouard
gutora no gushobora kwitoza nk'abarundi bose mugabo nta kintu kimwe bavuze
amasegonda 33 ntimurenze kugira ngo
ikikirize iki nacyo nuko by'ukuri badukebye kuvuga bati ngo ubwo murakunda igihugu nivyo hari naho rimwe na rimwe usanga abanyepolitike twibaza ngo basaba turiko turashira imbere inyungu zacu dushimbere inyungu z'igihugu birakwiye rero yuko
ndabona akanya katujanye mu ijambo ryo gusozera Dr.
twoshira imbere
umwanya uragiye
gusa nahita
reka duhe mukanya gato reka duhe n'ijambo Dr. Minani nawe nyine asozere atubwira ikintu abona cokorwa mu maguru masha kugira ngo abarundi baruhuke mukanya gato amasegonda 20
uriya erfingi ndabyemeye ko twahuye wahuye n'abantu atatu bamaze cyangwa ari ikintu bari bamaze wari kuva i Burundi ukadusanga tugahuriye erfingi ko twashaka guhurira no muri Tanzania mu minsi yaheze washaka ngo duhuye atatu tumaze bujya ugatumwanya ukuntu amafaranga ya igihugu mudafite.
Docteur Jean Minani, ndabona akanya katujanye ikiganiro tuzokigaruka ko ndabona akanya kagiye. Ndagushimiye Docteur Jean Minani, ndagushimiye nawe muhuza Barundi Edouard Uwimana. Turashimiye abanywanyi radio Ijwi rya Amerika bose badutekamo, tukaba dushimira ingenieur yadufashe mu hirya bw'izuma na Fatou Karara igiranije ikiganiro. Turabashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.